Habaye umwami umunsi umwe abaza umugendanyi wiwe ati mbega hewe ugira nokora iki kugira ngo nzoshike mu ijuru. Uwo mugendanyi aramwishyura ati nyakubahwa, iyi ngenda guha akarorero, tuvuge ko jyewe nopfungwa kubw'umwenda muniniya mfise ntoshobora kwishyura namba. Ubundi munsi umuhungu wawe akaza akakubwira ati da wa mugendanyi wawe arapfunzwe kubw'umwenda munini yafitiye uwundi, mbega ntiwumugirira ikigongwe ukamurekura. Hanyuma nawe ukamwishyura uti mwananje nanje ntako namukunda kandi ntako nanezerejwe n'uko afunzwe, ariko sinshobora kumugirira ikigongwe ngo arekurwe. Nobigira noba ntanze akarero kabi mu gihugu, sinokora ikintu nk'icyo, nkwiye kugirira bose bimwe. Ariko umuhungu wawe akakwishyura ati da mbega wo kwemera ko jewe ndamwishyurira umwenda wiwe kugira ngo abohorwe? Nawe kuri umwami wo mwishyura utego mwananje, ndabyemeye ngo wishyure umwenda wiwe, namba byemera ubwiwe azobohorwa. Uwo musore aca agenda mu biro biraba iby'ibohero agatanga amafaranga yose akwiranye n'uwo mwenda, bamuha kitansi cyemeza ko yatanze. Maze ashikiraho ndi mu ibohero ambwira ko mbohowe, aranyereka ikibyemeza aricyo gitansi. Mbega nomubarira ngo iki? Wibwira ko novuga ntoyaye? Sinshobora kubyakira, singomba kujya mu mwenda wawe? Oya, sinshobora kwishyura ntyo kuko n'ubundi ni umwenda. Ikigeretse ko sinogomba kubabaza umugenzi wanje mu kwana icyo yankoreye, kandi sinshobora kuvuga mbabaye ntoya, sinshobora kwizera ibyo umbariye. Ni byiza cyane ariko sinibwira ko ari by'ukuri, ereyo ntobyizera mu mutima wanje. Nta mwidegemyo noba ndonse naho noba ndekuwe, ndetse naho noba mu nzu y'iwanje noba meze nk'ukiboshwe, kuko notinya gusohoka, notinya ko umupolisi yosubira kumfata akansubiza mu ibohero. Hako nokora bene ibyo nopfuma nikubita hasi imbere y'ibirenge by'uwo musore nkamukengurukira rwose nkamubwira ntewe mugenzi, icyo unkoreye nzocibagizwa n'urupfu. Ntacyo mfise noguha, ariko nzokwama ngerageza kwerekana mu byo nkora imyaka yanjye yose ishimwe ngufitiye. Maze noca niruka nkava mu ibohero nsemerera nindabahowe, mbere sinosubira mu rugo rwanjye rwa Nyarucari. Ariko ya nshuti yanjye ariwe mwana w'umwami yonjana kuri se akamubwira ati da mbega niho kwakiriye umuntu ngo abe nk'umuhungu wawe wibyariye? Namaze kwishyura umwenda wiwe wose, nawe mwami umbonye wobyemera ukambwira uti ndakwakiriye uzombera umwana wanjye bwite. Twabonye ko asanga abyemeye yobohorwa, kuko yemeye ko watanze amafaranga kumurihira yamaze kumucungura wa munyororo. Nivyukuri Yesu yadukuye mu mwenda ukomeye w'ibyaha byacu, ariko asangwa tutokwizera ko umwenda wacu wishuwe kubw'amaraso yiwe, naho nyene ntacyo byotumarira. Twokwama dutinya tugendana ubwoba kuko tutazi uwo kudukuraho uwo mwenda, ariko asangwa tubyizeye twogenda dushima Imana kandi tumushingira intahe ko yatubohoye, kandi twogira ibyizigiro by'ijuru. Ibyo ni by'ubutumwa bwiza butubwira. Imana niyo mwami, kandi Yesu Kristo umwana wawe yishyuye umwenda wanje, ndabyizeye nabambohowe mba umwana w'Imana. Birantera umunezero mwinshi gutumbera mu bugingo bwanjye bwose gukora byose nshobora ngo mutere icyubahiro, kugira ngo nerekane ingene ndamukengurukiye ibyo yankoreye byose. Kandi ibyo yankoreye ashobora kubikorera uwo ari we wese amaze gukora ibyaha. Bose bashobora guharirwa, bose bemeye guharirwa barabohorwa. Nawe mugenzi nyakubahwa ushobora guharirwa maze ukamenya neza kutazobura gushika mu ijuru.